Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Burundi, mu tukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mu tukumvira kuri FM 104.3 na FM 88.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome. Mwiwe neza nshuti mwese muduteza matwi na mwe yakunze radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Mundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Naraheze indwi zitari nke amatora arangiye mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD ni wo wasubiye gutahukana intsinzi inyuma y'ayo matora mu Burundi. Harabaye ibintu byinshi byahindutse birimo imwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye giturumbuka aho twavuga urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza. Leta nshasha irimo abashikiranganji cumi na batanu barimo abafasoni batanu yarashikirijwe ika yongera yarahira mu mabanga yayo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri aya matora hamwe n'abayakurikiraniye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa, imigambi yatangajwe. Twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyiyumviro byabo ku bibazo kubimaze kurangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa, cyane cyane iyo migambi iriko irashikirizwa. Mu kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Muri aho mushikiranahe Pierre Claver Nahimana.
Namahoro meza kubatumiriza bose.
Murakoze kuturakanya ngo tumuganire ni radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe kandi na Dieudonné Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation kandi yari mu banyapolitiki bahiganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga. Muri aho namwe mushya na Dieudonné Nahimana. Murakoze kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Mamesa basubiye ko ajejwe ibijanye na politiki hamwe n'imigenderanire mu rundani senareda. Muri aho namwe mushya na Mamesa basubiye ko
aramutse neza nagira kandi ndamutse nabo bashinganahe batutumiriye hamwe ndongere kandi ndamutse abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bariko batwumviriye.
Murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashinganahe. Reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri mwebwe mushinganahe Nahimana Dieudonné. Leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise gushika mushimiki mu negura iki muri iyo migambi?
Umugambi wo kuko mwabivutse mugitangura ni uko muri izi ndwi zike ziheze habaye ibintu byinshi bitandukanye. Hariho kurangiza ibihe by'amatora twari turimo byarangijwe no gushikirizwa ibyavuye mu matora, bamwe bakabishima abandi ntabishime. Hanyuma nyuma yaho tuzahaba urupfu giturumbuka rwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu. Bica bisa nk'ibihinduye isura twako turajamwo no kunyarutsa ibijanye n'ibiringo byo ko habaho kwimikwa umukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta. Murazi yuko mu nteguro ya Seni biteguye yuko bizoba mu kwezi k'umunani, ariko rero ku bw'izo mvo byace bisaba yuko habaho kunyarutsa. Arono vuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye. Bwa mbere hariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe, hakaba kandi fuga gufuba niteka mukuru igihugu ya Sazora ngo Burundi Petro Nkurunziza hanyuma gaca haza kugenwa kwaba kwicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere murazi ko hari hakigiye kinini Burundi butagira umushikiranganji wa mbere yadani mpinduka bijyanye n'ubwizwa shingiro bishasha hanyuma gataza gushyirwaho leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe nabo ariko barakorera mu ngata rero mbwiye ndavuga kuri kimwe muri ibyo ni uko bwa mbere hoho kubera urupfu rw'iturumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitace bishyirwa mu ngiro n'ingoboka ugasanga kure mwanya ukwiye kumbure kubitegurira ntuhabonetse nkuko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye ariko rero navuga nti icyo nashimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu shasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye ntara ya Gitega bwa mbere abantu abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo niho rero hashikirijwe ijambo rirerire cyane navuga yuko byari mu bice bikuru bitatu igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu gihe imyamamazo n'inyifato abarundi bakwiye kugira igice cya kabiri cyari gushikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahunze bahunguka imigenderanire yosubirwamo gusubira kunagurwa n'ibindi bihugu n'igice cya gatatu rero carimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwako
iyo migambi turayigaka ku mukanya ariko nashaka mbanze mpene ijambo umushyantare Pierre Claver Nahimana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse bitari bike matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe niyo leta ibintu yoba yarashimye gushika cyangwa ibintu yaneguye
twebwe nk'uko n'abandi batangiye kubivuga urabona twahora mu bihe by'amatora bikomeye twagiyemo dufite umwizero ukomeye uko azaba amatora y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka w'2015 yataba rujya rufu giturumbuka rwadutunguye guhora umukuru w'igihugu rwaduciriyemwo tugatangara urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko iyo amatora y'amahoro ari kumva abantu turategekanya imana yigategekanya ibirindi ikindi uvuga ni uko nawe turimo turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza hari amatora y'abasenateri ataraba hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba abajenerali bo ku mitumba nayo n'amatora akomeye ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze amakuru y'abadepite amatora y'abadepite yaraheze tuvuga tuti igikorwa turakirembeje leta yaramaze kuhaja tumva yuko tugeze kure rero ku byerekeye ibyo bimaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi ntabwo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise mugabo ntiragira ko tuvuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere wa hameze gukorwa iki ibyo byatubura kuvuga muri kino gihe icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa kubishyira mu ngiro gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe ubu turazibona turarindiriye rero icyo gikorwa turagishima yuko izo nzego zihari
ego mu bushinganahe mamese basubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse nk'uko kandi nabo bashinganahe bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima kandi ibintu mwaba mugifitiye amakenga ni ibihe
ego murakoze cyane rwose ibintu byarahindutse novuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro kuko uburyo ibintu by'intwaro bigenda buke buke bya wibaza ngo ubwo ni uko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka yajeje kugenwa ngo nace uru rwego n'urwanoze rwa leta yuko ubwo nyine ibintu bica bihinduka ariko twofatira ngira ngo ku majambo yashikirijwe dufatiye nko k'ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushasha he bamuhereje intahe tube twaragize nk'amakenga twumvise avuga yuko Uburundi bwikwije aho nshobora kuba twabyumvise nabi mugabo nizo twumvise biri mu byo twumvise mu ijambo ryashikirijwe icyo cyari cyaduteye amakenga ariko rero ayo makenga asa nayo ariko arahabwa ko mu mibonano iherutse n'umukuru w'igihugu cy'Amerika twarumvise kandi twarashije cyane rwose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'ugorora gatoya akagira ati oya igihugu nta umuntu agikora ababanyi tugiye gukora ibikwiye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza. Aha rero ndizeye rwose yuko icyo cyumviro kigiye kubandanya hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hari abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibanyi.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye, ariko nashaka ubwa mbere na mbere imbere y'uko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe, nashaka ubwa mbere na mbere mubwire icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abafasoni batanu ikanabashikantahe cumi n'umwe. Muri abo bashikiranganje ikintu gishasha ni uko harimwo n'umushikiranganje mu bwoko bw'abatwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mushikiranganje Dieudonne Nahimana mutubwire hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'aba technocrate canke leta itarimenyerewe cyane rwose aho mwebwe muhavuga kwiye.
Ego bwa mbere aho ku kintu cyo navuga bashimye ku gushyiraho kwa leta cyabaye twari twavuze mu myiyamamazo natwe yuko byari bikwiye yuko ubushikiranganje bugabanuka kuko igihugu gitoye nk'Uburundi kubona kirimwo ubushikiranganje hafi 30 rimwe rimwe zagiye barashika hafi 30 ugasanga ubutunzi bw'igihugu buhera cyane muri administration. Rero kubona baragabanuye ubushikiranganje kugeza kuri 15 icyo cyiyumviro ni cyiza igihe tuba gifite intumbero yuko cyane 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 gushika umuntu yavuga ati abantu bose ariko barako bazobikora neza cyangwa batazobikora neza kuko nta rwanda rwanda sinarinda ba cyane keretse bari basanzwe bashikiranganje mugabo twavuganye baracyafite ikibazo kijyanye n'ingene ubwo bushikiranganje buzoshyirwa hamwe kuko ari hamwe usanga ubushikiranganje bumwe butwara igice cy'ubushikiranganje bakarore nk'ubushikiranganje bw'ugwaruka imico kama hamwe na no kukurikirana bya East African Community usanga agace kugwaruka kari mu bundi bushikiranganje gutumatumana ko amakuru ugasanga rero hageze kuhanahana biracagorana kuko usanga ubushikiranganje bwe bwigaburamo kabisa gafite kugira ngo tutifatanya n'ubundi ubushikiranganje bumwe bumwe rero buracafite izongorane kubona neza ingene bitoja hamwe ariko nibatoka ari ikibazo cy'umwanya ikibazo no ku mwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigenda neza. Rero icyo nshima cyane ni icyo kugabanya ubushikiranganje
ariko kuri icyo kibazo ugeneye umushikiranganje Dieudonne hari n'abavuga ko ubushikiranganje naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganje bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganje wenyine atoshora kurangura kuko usanga bufatanya ibindi bisata aho muhavuga kwiki
bidusaba yuko bizobaranga tubona ingene ibyo bikorwa nka direction general asanzwe abaye organize kuko ego niko ari umushikiranganje usanga burimwo ubushikiranganje nka butatu kandi bwari busanzwe buremereye cyane bwe bwose ukabona ko bishobora kugorana ingene bitunganywa ariko ibaza kwa kiri kare umuntu atarabona neza ingene amadirekisiyo atunganijwe igihe biba bitunganijwe neza nibaza ko atacyo byukwica
ubwabo
atari iyo kibazo kuraba ingene bitoshika mu mbere.
Yego Moshianahe Nahimana Pierre Kavere namwe kuri iyo leta nyine irimo abashikiranganje 15 ikintu mwayishimye kuko ni ikihe ikintu mufise ko amakenga ni iki?
Nibyo twari tumenyereye amaleta arimwo abashikiranganje benshi cyane cyane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migambi n'ibiki ariko ubu leta twabonye n'abantu baceye cyane rwose cyane rero bisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganje umwe ibyo n'ibintu biboneka ikindi kibonekeza n'uko jewe ntabo mbonamwo benshi nta nisanzwe ndabazi nayisanzwe ndabazi naho batari abashikiranganje n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye dushobora kuvuga tuti aba ibyo babajeje bazobishumura harimo abo tutari tuzi bakeyi ariko nibaza ko nabene babyitoye neza akabona yuko ari rero ari 15 nivyo kuko umushikiranganje harimo ibikorwa adashobora gutuma direktör jemera cyane ndi hari kogwa atagira gukora wenyine adashobora gutuma aho nkumbure no kwitona neza bakaraba yuko batahaye ibintu byinshi cyangwa umwe ariko icyo twabonye mu itegeko y'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamaze gusohoka ritanga ryerekana neza icyo ubushikiranganji bwose bujejwe muri n'amashitangani nshasha iryo tegeko ryarasohotse biravugwa yuko umukuru w'igihugu abishatse ahaboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanuye ibyo rero nk'uko abantu bariko barabivuga nibaza yuko muri iki gihe cy'intango barukura barabe babone hari ingorane bazoheza bakosore gatoyi bahindure kugira ngo ibintu bigende neza
Ego namwe mushikana hima mesa basuyeko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni 15 muri bo umutwa akazi eka ubushikaranje bwagabanutse ukava kuri 21 ukagaruka kuri 15 iyo leta mwayakiriye gute ndazi kumukurikirana politike mu Burundi
Wiki ikintu jewe cyashimishije cyane rwose muri zose ni kubona igitigiri cy'abashikiranganje cyarakabanutse raba uhereye no muri ibyo bihugu bya ruturanye icyo n'igihugu icyo gihugu mubayemwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta njojo y'abashikiranganje yari bakeyi niyo baheza bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa icyo nagishimye cyane rwose kuri ibyo kandi cyaranijeje abatari bake hanyuma twaranabonye abantu bavuga amajambo menshi ku byerekeye umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa ariko ubwenge ntibuhagaritse ku bwenge ubwoko bw'umuntu n'irundi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva bafise zo gukora baramushimye uko icyo gikorwa ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona abyibutse cyuko mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho n'abatwa kuza barabyibuka kandi yuko bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose uko Burundi bwigiye kwinjira mu kindi gihe Umurundi wese yumva yuko ari Umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa biboneka apana ibikorwa byahari inyuma nk'uko bisa n'uko bigishwa inyuma nabike gute cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe aseruka akaboneka ibindi ndabyo gihari ikizigenza niwe agira ati ibitugorore gucya ibitubigenze gucya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'Uburundi ingorane z'Uburundi baritoye bitonze babatoye bitonze barazi ingene ati ubu tuzomufasha gutya urahe tuzomufasha gutya ahanini leta yegome yahagiye mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere itugutunzi kugira abantu bate mu bukene bave mu ibyo ni byo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru cy'abibanda ko kandi bakaraba bakugurura migenderanire n'ibindi bihugu kugira
abashe kuri ibyo bibazo nyene nashaka tugaruke kuri mwebwe emotionnel de donner na himana mu gice mutubwiye mwatubwiye ijambo nyamukuru ryashikirijwe no mu kuri igihugu General Evariste Ndayishimiye mwavuze ko byari kubwanyu mu mice itatu yashikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigendanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi mutubwire igituma mushima n'igituma woshirwa imbere ya byose
ego yapfutse ibintu byinshi byita bijyanye n'imigambi kirashikirwa haba n'umugambwe yaserukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi byumvire byagiye bashikizwa n'abandi ariko barahiganwa abishyizemo mu ijambo ry'umukuru yashikirije aho navuga rero nk'ikintu kimwe twe twashimikira ko cyane mu gihe cyo kwitoza nicyo cyadukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijyanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro butuma bashobora kuriha buhoro buhoro mukazi kose asanzwe akora yo murimye yamunyorora cyangwa gukora akazi gatoyi mu gihugu leta igashobora gufasha kugira ngo abone kubwira ubwiza bwotuma abantu atabita basaba ko bakoresha amafaranga menshi kugira ngo bubake inzu babo ariko boza barihaha buhoro buhoro kugira ngo bashobore kuronka uburaro bumeze neza gusumba ubwo tubona muri kino gihe abarundi abarundikazi bafise hirya no hino mu gihugu. Ikindi kijyanye n'ingingo yafashe kandi leta nayo nyine kuraba ibijyanye by'abakukuruke abantu bahejeje igihe cacu c'ubucuruzi yuko bafatwa neza ku buryo bashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiriko barakora. Icyo nacyo nyine ikintu natwebwe mu byo twagiye turavugana ko kuva kera twavuga tuti ego ni byiza ko haba guhimiriza ariko urwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu byinshi kugira ngo urwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ariko kandi biba byiza cyane n'igihe n'abakukuruke nabo bafashwe neza harabaye icyo cyifuzo ariko muvugwa ku buntu nk'ibyo n'ibintu nibaza yuko ari ibyo gushima cyane.
Ego namwe mushanatire Claverna Nahimana nkuko twabivuze imigambi yashikirijwe n'imigambi myinshi cyane rwose ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mwoshira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye ariko umugambi mbona ubashimishije cyane rwose n'uyuhe mu majambo make.
Mu bisanzwe umugambi usanga twagiye twarumvise imigambi yashikirije imigambi ikomeye ubu cyatunejereje nuko usomye wumvirije imigambi yashikirije ku makomeye iri mu migambi abanyaprodebu yashikirije twashikirije kuva kera urumva rero byaratunejeje kumva iyo migambi ariyo isohoka twe mu migambi ya mbere twashyize imbere kandi twumvise umukuru w'igihugu avuga ni umugambi nk'umugambi bwo kurwanya ubushomeri no kurwanya ubukene buri mu gihugu. Ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko n'iyo yindi migambi itegereza kuja mu ngiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave ni ngombwa utagwana ibyo byerekeye bya korupsiyo utagwana ibyo byerekeye gusesagura amatungo y'igihugu ntibikunda kubyo bishikako. Urumva rero iyi migambi y'ukurwanya ubushomeri y'ukurwanya ubukene mu Burundi imigambi ikomeye cyane ikikwegakwega niyo yindi yashikirije twe nuko tubibona urumva n'uyu mugambi ukomeye wo kugira ngo abarundi bose bari hanze bataye reconciliation nationale gusura kumwanisha abarundi uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose ikintu gikomeye twanezerewe twumvise tuti uwo mugambi nawo urashigikiwe.
Egome mushyira nayo mamesa bahasubiye ko namwe umugambi muhora mushyira imbere mu migambi myiza yashikirijwe ni nk'uyuhe.
Iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza n'amajambo ashimishije cyane rwose ubu rero niwe aramutswe igihugu imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuye n'uyu ndashize n'uyu yose jewe mbona imeze neza ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo ubwo buryo nabwo twese ntituhendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze si gitangaje bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene ubukene kugira buhave ni ngombwa ngo abatunga abasore bakore ni ngombwa ngo abantu baronka akazi ni ngombwa ngo inganda amahinguriro gudandazwa byose bituze ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi cyane rwose aho rero niho umuntu arindiriye kugira nabe bamubashingana abashikirangaje yashyizeho umwe wese ku mwerekeye avoka ya migambi kuza uyu mugambi jewe urandaba ku bwanje none izotuma uwo mugambi urangukwa zova he bizogenda gute aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose hanyuma rero nukuri twese twarabibonye muri myaka iheze ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyanjye ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umwengona yabo nawe nyine yabigarutse ko mbere anavuga ati niba hari umuntu yibaza yuko yaje muri gushyigikira CNDD-FDD azi yuko aje kwinyegeza azarabe ntakogwa ati izo nawe arisubira ko yogerageza kurwanya abatwiturire kugerageza kurwanya abantu baza bariba mu amafaranga ya leta hanyuma rero arabe nsaba ntibiteye isoni iyo umwana ubonye yaratarya atariye si isoni kujya kubwira umugenzi ati ndange nimumfashe ndange nimunonka cyangwa buri umwana erega ibihugu byose birasaba amadeni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amadeni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi ati nimufasha habirangoye nifasha habirangoye Uburundi n'ukuri busubire bwiyugurure buri kihugu mabwiribaza ngo tubikwire nta muntu yikwira ahubwo barabe aba bandi ibindi bihugu byarutura bifite amafaranga menshi cyane rwose badufashe barabe yuko ubutunzi bw'Uburundi bwuzamuka baronge amafaranga yo gushyira mu ngiro iyo migambi bariko barashikiriza kuko burya ngo abasangiye ubusa banabitamisha biragoye
murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimwo uburaro harimwo kurwanya ubushomeri eka n'ubukene harimwo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo caruswa abaryibiturire icyo kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi bose ishoboke ari ikibazo co ninda gutorerwa inyisho mushya nahimana ubutegetsi butandukanye mu Burundi bwarashikirije ikibazo c'abarya ibiturire abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika ico tubona nuko ivyo bintu bitahindutse ikintu mwe mwibaza cokorwa kugira ngo uyo mugambi ushirwe mu ngero kandi ushye ku ntumbero wishinze ni nkibi
nibaza yuko ikintu gice cyo gutuza biturire ahantu kihewe bwa mbere hoho kandi cyane cyane bivuye ku ishaka ry'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo bageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga ku nyirishwari mukuru w'igihugu niwe ateza kuba uwa mbere mu kwerekana yuko hari abantu bari kubarona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ibyo nibaza yuko twumvise ingene abishyikiritse nibaza yuko azobishyiramo ingufu cyane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibaza ko atabandi basobanda ikindi gikurikira ni uko ku bijyanye n'ibiturire ku bantu bato cyane cyane biba bihagaze kuri icyo kibazo cy'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima bw'akarorero ugiye kureba abantu bakora mu buzima bwa polisi usanga uburyo bahembwa by'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga nibazanye kugira ingeso ku muri bamwe bamwe bacyo bari basanzwe bafise rero birasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji agejejwe intwari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'abakurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu azoshira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko izimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafise ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca mu nzira zitari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kurongene babaho neza icyanyuma ni kijyanye n'umuco cyo gituma twe twame dusigura yuko umuco w'Uburundi ukeneye n'uw'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu kibuga cy'uburongozi atahura ko ataje gukorerwa ataje kurangura amatungo n'ingoga ejo ugasanga umuntu atakinyura asanze afite cyo kwiteza imbere mugaba mu kanya gatoyi yashika mu kibanza cy'uburongozi naba ari mu bice bito bito atunze n'ingoga arosa amaronko n'umudanda utandatse imyaka myinshi atigeze aronka izo turakwiye uko rero abantu nk'aba bafata ibi bihano cyangwa bagaguzwa mu mabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwara
kineza y'igihugu bakitwara ikinyungu zabo zihuta egome mushana na himana namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abagibituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushika ko kubwanyu kugira ngo ruswa abagibituriye banyuza amatungo ya leta batuzwe ubutagisubira inyuma aho ko guki uburyo bwiza bwo ubuhe bwo kubatuza
burya korupsiyo kurya ibiturire ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu ni bibi cyane twarabibonye mu bindi bihugu aho korupsiyo yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga korona virusi itasinganda
n'igiturire ni kiri cyane rwose igihugu kirashobora gutembagara rwose kubera yuko kinjiranywe na corruption hamara igihe kirekire igihugu kiramererwa nabi nicyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka baha indero nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire by'ukwiba kugira ngo ibyo bintu bibukicwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nk'uko ndibabivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukura kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ibyo bintu bo abari atagatose bashise muri byo naye ahandi ho bitageze gutyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi nacyo umuntu ashobora guhagarara ko ni iki kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi mwene iyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye muri turire abadashatse kwemera nabo bagahanwa yiboneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bintu by'ibiturire bakere babihebe n'andi yo gihugu bwo gitembagaza
ego me mu shyaka n'amamese ansuye ko imigambi irashe yaratangajwe kuvyerekeye ikintu abaryi biturire abanyuruza amatungo ya leta bohashwa ariko subwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abaryi biturire akabanyuruza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubutagisubira nyuma nk'ibi
ibintu bitoroshye na buhoro buhoro kugira ngo uribuke uko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nari nakigarutse kuvuga ni abantu barya ruswa niyo nkwezi ya kabi kose mu bihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa akaronka amafaranga anyuruke amafaranga atabiri yakuya biravuna inkokora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira nanjye ndonke inzu nziza ndonke imituga myiza myiza reka ngire nkana kanaka hamara ugasanga hari ibintu byo gukwe byo gukingira ikibaba kanaka byo gukingira ugasanga biciye biba urudavage igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyuruza amatungo ya leta ntibishoboka nta na hamwe biba ntibishoboka rero umuti jewe mbona nta wundi ni uko umukuru w'igihugu wenyine nk'uko yari yarabyigenereye mu kwiyamamaza no mu majambo asa kubashikiriza ahubwo kugira ngo niba bikunda yoshyiraho umugwi w'abacamanza abacamanza atakindi bajejwe atari gukubita intahe kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi saba zobigira guhera ubu n'abamaze kubigira abantu babanje bava kubita intahe mu gahanga kugira ngo barafite umutima aca agira ati ibintu byahindutse reka dute ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo babiriye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga taxi akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndazi ko amafaranga ntanze aca ajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mipfuko y'abamwe bamwe ibintu by'igiture rero n'ibintu niyo ngeso niryo shano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si Burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iby'igiturire bimaze kwicara biragoye kwakura kuhava kuko usanga n'abantu bafite amafaranga y'urengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo bate barakingiranira ikibaba uca usanga n'abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye nabo umukuru w'igihugu agumane yuze iryo shaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu
hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijanye n'icyo kibazo cya ruswa kujya ibituriye kunyuruza umutungo w'igihugu akaba ari ikibazo cy'ubushomeri eka n'ubushomeri hamwe n'ubukene icyo kibazo cyotorega umuti gute mu gihugu cyari kimaze mu bihe eka imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'indyane za politiki ahanini mushyana Dieudonné Nahimana icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubukene cyorangira gute ibintu leta y'u Burundi yokora n'ibihe kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira mu maguru mashya
Ugambere wadoko hawa kuhi kuhangachiro ili kuruga tese kugwizu mnimbu shura kutuma ugwaru katanisane wakili watu wa shura kugira uruhara kuko usanga mkushikuu awanuwa salamesa kazi muuzi wichani niti inuruhara kwa kita kita administrasyo kuda mabiro kila mwakoresha maudatele waemu mafati ngingo alikiti nabzo kukira awanuwa ya wila kenwere uko hawa hukukundisha abarundi cyane cyane rwaruka ibikorwa twubwiza umwimbi bakara ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakara ingene bo ko ibikorwa bijyanye n'ibyo bituma kumbure umwimbi wacu ushobora gushika kure cyane ugashobora kuronka akanovera na ugaronka n'agaciro rero twarumvise ingingo kuri igihugu yafashe tariki ya mbere z'ukwezi kwa kwindwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga oberi yinjije batari biteze bikora ya operi ya kontineta yuko mirongo ine kwijana yayo azojyanwa bakomene gushikirwa rufite imigambi kwiteza imbere icyo cyuba cyiza gusa ibyiza nuko habakura aba yuko bidasha kugaruka kumbure gusa ruri mu migambi cyangwa abari mu cya politiki barabe abamaze gukora ibikorwa ariko biragaragaza kuzana akazi ku bandi abari byo bitezwa imbere ho bagushyigikira amashyirahamwe yose abanza kwerekana yuko aha akazi abantu benshi cyane cyane abakiri bato kandi ntibitinde gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko atanga akazi bakayashyigikira naho iyo barayabanje igiti cyabo umugabo ahakaza abantu benshi bakayashyigikira rero numva umengo ikintu nyamukuru nugaruka ko ni ugushyira uburyo no korohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi
kabaha ubuzi abantu benshi yego me hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa eka abagiturire abanyuruza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku bukene nk'uko twabivuze ubushomeri ibyo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu nshingantahe Pierre Claver Nahimana mu gihugu nk'u Burundi
yego nanabwe yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubukene kubigwanya cy'umuntu ya mbere ashobora washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu atwika bagashyira kuyagurukira twe mu nsiguro twatanye byogwanywa tugaruka kuri cya kibazo na mesi ya cya cyimbiro yatanga twe twavuze tuti ibyo kugira bigwanye ni ngombwa ubufise imigambi ikomeye urabona igihugu cy'u Burundi cyane cyane kiri mu burimi n'ubworozi mu bindi bihugu rero hari usanga bugurura amahinguriro akomeye mu byo bita agro industry mu burimi n'ubworozi guhingura ibintu kugira gute biva mu burimi n'ubworozi no kurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rero usanga birimo akazi kenshi cyane nko mu Burundi tugira tuti turi mu by'uburimi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwene icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi bwabyo nabyo kandi iyo biteza imbere cyane rwose igihugu murashobora gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga namwe kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu kidashobora kuba gifise ubwo mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba bari mu gihugu hagati cyanjye abavuye hanze ukaborohereza cyane amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kugwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene murabisaba rero ko igihugu cyitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata kandi nta kundi bashobora kubigwanya udashobora gutanga akazi ntibikunda abarundi barazi gukora baba abakiri bato baba abakuze barazi gukora mugabo ni korohereza nabo ako kazi kakaboneka bagaza barakora bakimbura bagashora
mahanga
n'igihugu kigashora mu mahanga
nuko twe tubibona yego mushyira nayo mamese basubiye ko uburyo bwiza bwo kugwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari navyo bituma kenshi na kenshi haba nk'ivyo bibazo byose twamye tuvuga bya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubone
jewe uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kugwanya ubukene ngiriva hanze ni ugukura amaboko mu mbuzi ni ugukura amaboko mu mbuzi mbe nka wa wundi yahora akunda kugira ati byose bizova amaboko yayo iryo rero kivuze ngo ngiye kubafasha kuronka umuntu w'agashahara kugira ibi amafaranga ntava hanze amafaranga ava mu banyagihugu kugira ave mu banyagihugu nawe ni uko bafise ibyo bariko barakora ni uko inganda abagwizatunga bariko barakora aha rero niho ngiranye yabona leta y'u Burundi ikubitagashi ntasoni nari muri bimbo bake kuvuga ngo turi kwice ahubwo begere ibihugu bya rutura bifite amafaranga atakiri kwangana biza n'imitahe u Burundi nabwo buve hasi we none ko ibindi bihugu duhanye imbibe barafise amahinguriro barafise niho baheza bagatanga akazi leta ikabona gutora amataxi izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane baraba ukuntu busaba aba ibihugu bacuditse bizane imitahe i Burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mufuko w'umuntu umwe cyangwa babiri ibyo bintu by'igiturire bigwanywe kabisa kandi bivuga inyuma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agatari gifate nk'umutamakazi yishingiye akabutike hanyuma utoza amataxi agacaza gutangura kumwigenza ko amuca ibintu bitagira uko bingana bicaye mvuna ngukora bica bibi acabuje ayacira n'ayareka ahanini rero abantu baretse kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta izotanga ubuzi ntibishoboka umwe wese yumve yuko yagiye mu ishuri ntabagiye kwiga kugira ngo azobe directeur general kugira azobe ministre ahubwo agiye kwiga ingene wenyine azoheza agafasha gutanga akazi wenyine no gushinga gushinga iyo migambi yo kwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo u Burundi bufite hasi kugira u Burundi buronye utabonye agasohoka bishobora kuronka kinjiza ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe cyacu uri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kurwanya ubu kene na hati viva mkukura maboko mungusu mwosi baje kukivi mga uleoni hajide uuza anajia kusoroma mwetuko ya bandi nawe atako zeo ya kizokore
egome mungango mwashkili jene kini kiwazo kihamba ichana gose ika umwe mumigambi ilashe ikomeye ya shkili jwe na leta uleoni mkuri jihugu ya vuze ko agi kuchalira ikiwazo chimuhunzi mwavuze kuhari imuhunzi ihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitiki eka baba mu mahanga nabo nyene bakeneye bose gutahuka mu gihugu cyabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo ijijure abo banyapolitiki nabo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanye cyane mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka n'ibihe mushya na radio Daniel tangwe kuri mwebwe
akoze nzico nibaza so kwerekana yuko zikuri hari iryo shaka ryo kwiyumvira ingene abahunze buhunguka ego hasanzwe hari n'ibintu bitandukanye ariko rako riko bwabishaka gusa n'ivyo mu gihugu ariko numengo hobaho kwihutirwa gushirwaho umugwi udasanzwe ushizweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushirwaho umugwi nk'uyo ukerekanwa kuri n'abantu bava mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene utangira kuganira n'abari makambi y'impunzi n'abahunze b'abagenza politike n'iki kugira ngo batahure umugumu umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo cyo bari kintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitanze gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo yagere uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga byosubira kumushikira nibaza yuko jahari nibyo bintu bibiri gusa numva noshinikira ko izo ari intango nziza
namwe mushya na hepia clavere nahimana hariho abarundi b'impunzi baba mu bihugu bibanye by'u Burundi bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icyo tuma batahuka ku bwanyu imigambi cyanke ingingo leta y'u Burundi ishasha yofata kugira ngo abo barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu by'i Buraya mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo nyene bumve ko butekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko byokorwa iyo migambi turazi ko leta yayishyize imbere ariko ku bwanyu ibintu byokorwa ni nk'ibi
turaze kuva kera igihugu cy'u Burundi cyane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubuki niba zakondera ubuzima handi ariko hariho n'impunzi zivuga ziti ingene igihugu kiriko kiratwarwa mu bya politiki twari twomererwa nabi muri icyo gihugu imvo za politiki n'ibibiri rero abo berekeye ibyerekeye by'ubutunzi nibaza ko na twebwe muri bimwe twari ko turavuga hamwe ubutunzi bwiyongeye bukamererwa neza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka nta n'uwo wenda kwavuga ngo nimubuze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri Arusha n'ahandi turagerageza nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirinda gusubira gusubirwamo hagati mu gihugu duhere hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga ngo bashireho imigwi mugabe iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabe bagahera ngaha mu Burundi icyo kibazo kikavugwa abari mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiravugwa koko atari ikibazo abantu babirengagiza Burundi igashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane iti none mu bugenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo bacore inzira bose ingene busubiza hamwe ni umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politike yuko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe ni za politike kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ni ibintu byinshi byokogwa kugira ngo icyo kibazo dutere kigitorere umuti ariko ndashoboye kubivuga ni ikibazo cya politike gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazokeza gufata ingingo za politike zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti
Mushyira na mesa basuye ko ikintu cyo kurwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungiye hanze igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'u Burundi nshasha yo gukora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanye batahuke huko rw'iki kubwanyu
kugira ngo ndabuye basa wayirangiye ko siwe nahunze mva ngaho mu Burundi mu 1996 igihe buryo yagiriye coup d'etat agakura president bantunganya mu nyuma narabandanije nja mu Burundi hanyuma kandi iki kibazo nk'uko umushinga ntahe nayo imana cyekaje kuvuga ni ikibazo cya politiki ni ikibazo cya politiki kandi iki ni icyizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nayo ndararose umwanya kuko nicarana nawe twaricaranye umwanya ukwiye cyane rwose imbere y'ubupfuwa mu mezi ya nyuma y'umwaka uheze turicarana ibibazo turabiganira turabishyiriramwo turabinyuganza kweri iki kibazo kirahambaye uti kuki biragoye kwibaza yuko uvuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugarariye hanze gihesha agaciro igihugu na buhorobuhoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu bumva ishavu riguma rivuka batumva igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko ari abahunze bakoze amakosa ibyo birashoboka mukabo si miliyoni si abantu ibihumbi amajana n'amajana harimo abana harimo ibibondo harimo n'abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoni mu 1993 igihe perezida Ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zitari zike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu tuhanye imbibe ariko mu mezi makeyi cyane rwose azi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa impunzi zonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo jenosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urare wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira Uburundi busubire bwiyandike impunzu Uburundi bushobore busubire kuronka ababuvugira babuvuga neza bakiguma batuma agatoki bajya ati mwebwe mudashoboye no kwigurubira abanyagihugu banyu mwe mushaka gutembera ni ikibazo cya politiki cyoroshye gutora inyishu kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashe bazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu ntibazaba baje ngo leta n'uduhe ntuturenge aho twicara oya azoshikira mu byabo azoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba ambasaderi abavugizi ba leta y'u Burundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe.
Ego me reka turangirize ku kibazo nasho nyene gihambaye cyane rwose, ikibazo cyo gusubira kunagura imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Hari ibimenyetso bimaze kugaragara ku ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migendanire. Turavye n'abategetsi bagize iminsi baja mu Burundi kubonana na leta nshasha, ariko ku bwanyu mushigantahe Dieudonne Nahimana, ibintu byakorwa kugira ngo imigendanire n'ibihugu by'amahanga na cyane cyane n'ibihugu byo mu ntara iganuke eka ho kurwa iki mu maguru masha mushiga nta hedyo dane na hino
jonde lavuga ngo aka funika bakagara umwe kirekarenge kuvuga imuntu akoge mikenda rero umuntu aramugendera bakaramukanya rero twarabonye igihugu cha Tanzania ari kirungu kintu mwa pari nke mu gihe aba mu gihe cyo kurahira ku mukuru w'igihugu, mu gihe cyo gushingura mukuru w'igihugu ari tabye Imana. Barabonye Leta Zunze za Amerika zirumbika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi bihugu bitandukanye byarumbika intumwa. Twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afatanyije wo kubagendera igihe umukuru w'igihugu cyacu nawe yafata ingingo akagendera ibihugu by'ibanyi, akagendera ibihugu bifitanye ubucuti hirya no hino, byotanga icyizere kinini ku Barundi yuko imigenderanire igiye kugenda neza. Hanyuma ikigo twe twari kivuga mu gihe cy'imyamamazo imigendanire ikwiye kubiye gusa imigendanire yo kuganira ibya politiki, ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kwiga bakarongoza hirya no hino mu bindi bihugu. Ivyo vyoba mu bintu vya mbere yoshira imbere igihe yogendera ivyo bihugu, kubasaba ingene batwugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibidandazwa canke ubumenyi bamwe n'abandi bafise. Ariko agize ingendo agendera bakuru b'ibihugu bo muri kano karere no mu bindi bihugu dufitanye ubucuti, co bikimenyetso ciza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingendo dusubira gucudika n'icyo gihugu dusangiye.
Ego mena mu mushinga ntahe Pierre Kavena Himana, ico kibazo nyene imigendanire yonaguka gute? Hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikavyerekana ko ico kibazo kizo kwicarigwa mu kanya gatoya cyane rwose.
Twebwe uko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u Rwanda, ari gusanga ibihugu byo muri aka karere Burundi bifitanye imigendanire ikomeye nabo, ariko mu Rwanda kandi twese kuva kera cyangwa kuva nkiri muto gushika n'ubu mu gihe cyose hamara ingorane wasanga Burundi n'u Rwanda bashagiranye, kandi ari byo bihugu byateza kuba bifatanye mu nda. Icyo ni kibazo kwebwe giteza kwicarirwa n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kahaze. Urumva rero ni nkwereka twavuga ati hateza gushyirwaho ingendo za politike, imibonano babonanira he bagira gute mpaka batebe batore inyishu, kuko ntibishobora kubandanya bimeze gutya. Ibindi ni biriya cyane cyane tuvuga tuti hagati Burundi n'u Buraya na Amerika hari imigenderanire kumbura itameze neza, nayo nk'abashinwa turanzi ko bimeze neza, za Rusiya n'abandi turanzi ko bimeze neza. Mu Buraya cyane cyane usanga duca tugaruka kuri cya kibazo cyerekeye tuvuga tuti mbega mu Burundi dushize hamwe cyangwa mu Burundi mubona yuko Abarundi bashize hamwe bose atangorane, nta nkeka yuko n'abanyaburayi bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'u Burundi gifate neza ko tubona bashize hamwe. Ariko hari hakwiye kurondererwa umuti cyane cyane n'abanyamerika bo twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha, twizere yuko nabi byabavuze bati Abarundi tubaye turabima amaviza, twizere yuko minsi ya vuba ibiza byo kutwima amaviza kujya muri Amerika bizohava. Muri rusange rero ko ari leta nshasha mu perezida mushasha ntibemerewe kuja hanze mu y'u Burundi, bazoja mu makungu bahare ibyo bibazo byose gushika aho u Burundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo, twugururiwe dushobora kuja mu bihugu hariya nabo bakaza ino kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi.
Mushyana Mamese basubiye ko icyo kibazo cy'imigendanire ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyashyizwe ku rutonde rukomeye, eka hari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko icyo kibazo kizakwicarirwa. Ku bwanyu ibintu vyakorwa amaguru masha n'ibihe kugira ngo inaguke cyane mu buryo bwihutirwa?
Ndibaza yuko bimwe bisa n'uko umwengo byatanguye nko gukorwa, ni ukuri rero nagira subire nshime cyane gose ukuntu ivyo twabonye zavuye mu ruzo mu bibonano iheruka hagati y'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yaje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi jewe na nezerewe cyane gose mbonye bavuga yuko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo tusubire twicare n'abandi ati mbere tugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya Buraya twosubira tugasubiza hamwe tukagenuza ikindi nacyo navuga kandi gikomeye cyane gose mwarabonye ko umwami w'ababirigi yarungitse intuzenya ubutumwa ni gake cyane gose yagira akarungikira ubutumwa umukuru w'igihugu agira ati ndagukeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikicarana tukaraga turasangiye kahise kandi turakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha mu ntuzenya muri iyi migambi muri ko murashikira ibyo si ikibazo ntikiri ku buhanze ikibazo kiri kuri twebwe abarundi hari akantu twiyugaraniyemo tukava ngo bajya n'abakoroni ngo twebwe turikwije oya ntitwikwije ntitwikwije ahubwo twugurure imitima twugurure amaboko tugende tubagendere aha anyi cyose nuko ngaha anyi kuko turavugana benshi ari aba batwara ibihugu turimo abatwara imyirukirene hararonga umwanya abantu tukavuga tukaganira nta kindi bifuza turi kubona bageze ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere natwe tubone yuko abarundi n'abanyaburaya dusubiye kubona yuko turabavandimwe ikibazo ntikiri kuri aba bo hanze kiri ku barundi hama rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha nta soni zirimo ahubwo umuntu uri umubwira uti mfasha habirangoye uba umweretse yuko umwizeye kandi ndizeye cyane rwose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bigiye kubandanya amufatiye ku majambo numvise reka tumwe ganiro biherutse kuba jeza arampaye icyizere kinini kinini cyane rwose
mamesa bansubiye ko ajejwe ivyerekeye politike n'imigenderanire murunani esenareda ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abariko baratwumviriza
mushya ntahe nawe Pierre Claver Nahimana arongo y'umugambwe Safanya Frodebu mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio Ijwi ry'Amerika
nanje shimire cyane Ijwi ry'Amerika ryadutumye kugira ngo turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u Burundi
nawe mushya ntahe Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka New Generation mukaba kandi mwari mwitoje matora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uwigenga mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio Ijwi ry'Amerika
abo turabashimiye kuba na mwadutumiye shagushimira kandi n'abo bandi batumye ko twayaze neza
ni byiza cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'uyu munsi mwakoze turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
even if I can't afford my